Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ishaka ntabwo uri kurumviriza nk'abavuye muri leta, nta shaka ry'ukumbi ryo gushyira igihugu ku murongo rihari. Urabye abo abavuye muri opposition nabo ibyiyumviro birashe nk'ibyo, nibaza ko ari bake bashobora kubishyikiriza.
Uyu ni Odifax Ndabitoreye, umukuru w'ishyirahamwe Revolution Haguruka, akaba n'umunywanyi w'umuhari Senared utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Avuga ku biganiro bigamije guhuza Barundi uno munsi yarusha muri Tanzania. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyabashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, dushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Aloise, nayahe makuru avugwa ku isi muri aka kanya?
Mwaramutse Oriane, amakuru avugwa ku isi tuyahereye muri Afrika. Ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rifise icyicaro muri Amerika risaba akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi gufatira Sudani yo mu manuko ibihano kubirwanisha kugira ubwicanyi buri muri ico gihugu buhagarare. Ashkaya Kumare ni cegera cy'umuyobozi wa ONU muri Human Rights Watch yamenyesheje jo ku munsi wa mbere kw'ibyo byoca bituma indege za kajugujugu za leta ya Sudani y'umanuko zidasubira kugaba ibitero kandi bikagabanura n'inguvu z'imirwi irwana ku bitero igaba ku basivile. Kumari yamenyesheje ko umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yatomoye neza ejo ku munsi wa mbere ko ashigikiye iyo ngingo. Muri kahise Uburusiya n'Ubushinwa bwaranse basanzwe bafise icicaro ntahigayezwa muri ako kanama baranse ibihano nk'ivyo kuri Sudani mu manuko. Kumari ahamagarira ibihugu 15 byose bigize ako kanama harimo n'ibihugu byo muri Afrika nka Misiri, Angola na Senegal gutora ico cemezo kandi ko coca gishirwa mu ngira ko kanya nyene. Mu gihe bose bo vyemeranya umuntu wese azogaragara ko agurisha ibirwanisho canke afata mu mugongo iyo mirwi mu bya gisirikare azoca hanwa n'amategeko mpuza makungu. Kumari niko abandanya avuga. Amakuru kuri Yemen, Human Rights Watch kandi yimenyesha ko ibitero by'indege za Arabia Saudite mu gihugu cya Yemen byasenzikaje bimwe bikomeye cyane igisata cy'abikorera utwabo n'amahinguriro muri ico gihugu. Muri raporo yasohotse ejo ku munsi wa mbere, Human Rights Watch ivuga ko ibyo bitero bimaze umwaka wose bimaze guhitana abakozi 130 bisiga abaharurwa mu majana mu bushomeri. Ibyo bitero byasambuye amahinguriro y'ibifungurwa, ayimiti, ububiko bw'ibidandazwa hamwe n'amakompanyi atanga umuyaga nkuba. Human Rights Watch imenyesha ko mu bitero 10 kuri 13 byatewe kuri ibyo bibanza bishobora guhanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara kuko byatewe ahatagira abarwanyi. Ibiharuro biheruka gusohorwa n'iryo shyirahamwe byerekana ko abantu barenga 3,500 bamaze guhitanwa n'ibyo bitero, ababa 6,603 nabo barakomeretse. Aho ni kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze 2015 aho Arabia Saudite itanguriye gutera abayisilamu mu bwoko bw'abahuti bo muri icyo gihugu cya Yemen. Hano muri Amerika abantu 3 barishwe barashwe muri sentare y'ubutungane yo mu gisagara cha St Joseph kiri mu buraruko bwa leta ya Michigan. Ibyo byabaye jo ku munsi wa mbere inyuma yaho imbohe yariko yimurirwa mu kindi cyumba cibohero yamburiye inkoho icegera cyujejwe gucungera umutekano muri ako karere ica itangura kurasa abaraho. abategetsi bamenyesha ko babiri muri abo bishwe bari abakozi bo muri iyo sentare. Ubwira gatatu nawe yari yombohe kuko abapolisi baciye nawe bamwica. Abasivile batari bake barakomeretse ariko bidakomeye nkuko bishikirizwa n'abategetsi b'igipolisi bo muri ico gisagara. Amatohozwa kuri ubwo bwicanyi yaciye atangura. Imiharirwa ya leta ya Syria iri mu buraruko bw'ico gihugu yaragavye igitero gikomeye mu gisagara ca Aleppo kigenzurwa n'abasirikare ba leta ejo ku munsi wa mbere. Ico gitero kije hari haheze imisi abasirikare ba leta bigaruriye ibarabara rigana muri ico gisagara abagwanya leta bahora bakoresha mu kuronka ibirwanisho. Ababibonye bamisha ku ico gitero catanguye mu gatondo ka kare kandi cagabwe mu bice bitandukanye gihitana abasivile 13. Nayo ishirahamwe riharanira agateka ka muntu rifise icicaro mu Bwongereza ryashikirije ko abasirikare 19 ba leta bafuye muri ico gitero. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yatangaje ko azotanga imihoho ku mugaragaro ejo ku munsi wa gatatu kugira ngo Theresa May amusubirire muri iyo mirimo. May yarasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubwongereza. Cameron yatanze imihoho inyuma y'uko abanyagihugu b'Ubwongereza batoye kwico gihugu kiva mu muryango w'umwe bwa Buraya. Ubwa mbere Cameron yari yatangaje ko azohagarika imirimo yiwe mu kwezi kw'icumi. Abanyagihugu bagera kuri 52% bo mu Bwongereza batoye kwi gihugu kiva mu bigize umuryango umwe bw'Uburaya. Mu itangazo ryashizwe ahabona Cameroon yavuze ko May afise ubuhinga kandi ari inararibonye mu kurongora igihugu kandi akazogishikana heza mu myaka iri imbere.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tugume hafi uze kuduhinja make ayo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri no saha. Makocha Tembele, umufasha w'umwunganizi wa Benjamin Mkapa yahoze ari president wa Tanzania, yatangaje ku kibanza ciwe cha Twitter gitangaza ko makuru kw'imibonano y'abarundi y'incuro igira kabiri ihava itangura uyu munsi kuwa kabiri igenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'indwi. Iyo nkuru itangajwe inyuma yaho ivyo biganiro bisibijwe mu ndwi heze hamwe n'inyuma yaho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini Thomas Perriero atangaje ko ivyo biganiro bikwiye gutangura nk'uko vyategekanijwe, akongera akibutsa ko atayindi nzira yo gukemura ibibazo abarundi batumvikana ko atari biganiro bihuje bose. Yamara Odifax ndabitoreye umukuru w'ishirahamwe Revolution haguruka akaba n'umunywanyi w'umuharisi na Red utavuga rumwe na Leta y'u Burundi avuga ko atacizere kinini afise kuri ivyo biganiro. Reka dutega amatwi ahatangura avuga ikintu yibaza ko cari gikwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere muri iyo mishikirano.
Twebwe mushyiramo Revolution haguruka ibintu ntitubikisha hirya no hino, twibaza ko mu Burundi gikenewe n'uko umurundi atahura kundi murundi nkawe yari umuntu akeneye kubahwa, akeneye kubaho ubuzima bwiwe butegerezwa kubakiza. Rero icyambere dushimikira ko n'uko ikiyumviro cyose cyo kwica abandi, ikiyumviro cyo guhonya abandi, ikiyumviro cyo gukumira abandi mu Burundi gitegerezwa kubyimangana. Hanyuma rero abariko babikora ku ruhanduru cyangwa urundi, abo bose nabo bagatahura yuko ibyo bintu no munsi mu kinjana cya 2021 atakibanza bigifite mu bintu by'intwaro. Ikindi cya kabiri nikerekeye ikintu cyo kudahana. Burya mu bantu iyo babana ababana izibana zirakobana amahembe, hari ikintu gihambaye n'uko leta iri hari yose abantu kucyaha bakoze bategerezwa guhanwa. Icya mbere cyo bushyira imbere ni uko ubwicanyi mu Burundi butezwa guhagarara. Icyo bogishika ko cyo bari intambwe nziza cyane abarundi bagatahura yuko kwicana atari uwo muti w'ibibazo dufise. Ikindi nacyo gihambaye nibaza ko bategerezwa gushika ko nicyo gukuraho ikintu cyo kudahana ibyaha.
Murafite kizero ko abarundi bazokoranya yarusha bazoshora kumvikana kuri ibyo bibazo byose mushikirije bakabitorera umuti?
Ndahafite amakenga mani menshi cyane gose kuko n'umuhuzi gihe twamubwira tuti cyo munishobora kwihanganira abantu bakibandanya bica ibyo bintu ntibishobora kubaho nta nyishyu yaduhaye icyo gihe rero urazi nabo batumiye yarusha ni byiza ko abantu bagenda bagahura bakavugana ariko amakenga dufise nuko urazi abo bantu bagiye n'ubundi Burundi bahora bicarana bahora bavugana kijyambere nagiye mu manama benshi muri bajya bagiyeyo barimwo mugabo nta nyishyu y'ibibazo bigeze iboneka rero ubu nicyo nshobora kubona nuko nta shaka ntaryo kuko uri kurumviriza nk'abavuye muri leta nta shaka ryo kumvira ryo gushyira igihugu ku murongo rihari urabye abo abavuye muri opposition nabo ibyiyumviro birashe nk'ibyo nibaza ko ari bake bashobora kubishyikiriza na cyane cyane ikiyumviro cyo kudahana ibyaha aho rero nkagira nti ndahafitiye amakenga menshi cyane rwose kuko n'ubundi muri imyaka iheze benshi ibyo bintu byo kwica byagenda biraba mugabo ntibyigeze bijya habona
muri iki gihe mushenhahe
yishwe mugabo atabantu barabishyira habona
mushenhahe de fax ndabitoreye tubiganiye bibaye mu gihe mu murwi urunani rutavuga n'umwe na leta senared rurimwo umwumvikano muke cyane rwose aho abategetsi bakomeye nka Nyangoma abategetsi bakomeye nka Frederic banyumvi imvugira umushyantahera Jabu nawe nyine usena bavuye mu rugo runani iyo ntishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro
just nibaza kwico ari ikibazo kinini cyo tuma haba intambamye nini yanizeye ko abarundi bateza kuyironderera ahanini muri bo nyene kuko ikintu gihambaye nuko abarundi twese urumva uburundi turabusangiye abantu turashobora gusasangira ibyiyumviro mugabo uburundi turabusangiye kuko twese mu gihe twavutse turi abarundi dutegereza kubona uburundi ari umubyeyi rero nibaza ko hageze ko abantu ibyabaye muri kahise bagerageza kubirengera tukarondera inyishu y'igihugu ahandi naho abantu bakarengera ibyabo ku giti cyabo bonyine kuko abariko barababara abariko bicwa abababajwe n'inzara n'abarundi rero igihambaye no kurondera iyo nyishu zofasha abarundi kuva muri ibyo muri izi njyane twamamwo aha rero niho tuzobonera abanyepolitike koko babushyitse ariko icyo twe twoshyira imbere ni uko atabarundi bo kwama biyumvira ko iby'igihugu ari ibyabo bonyine ahubwo bo kwama barondera ineza ya bose
Odi fax ndabitoreye murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye ko
murakoze cyane muhezagirwe
bakunze ibijwi bya Amerika abenshi muri mwe mwifuje cyane kwifatanya natwe kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 radio ijwi rya Amerika imaze bagezaho amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda urifuza kohereza intashyo ubuhamya imivugo kugaragaza ibyishimo n'ibindi koresha nomero ya telefone ikurikira 1202 441 931 kuri WhatsApp. Ushobora kwandika cyangwa kohereza amajwi yawe ndetse n'amafoto ukoresheje telefone yawe. Ku bandi namwe mwatugezaho telefone zanyu tukabaha urubuga. Ohereza ubutumwa kuri WhatsApp 1202 441 931 tuzaguhamagara. Kwifatanye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 y'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda.
Urwanda ruvuga ko rwiteguriye kubandanya umugambi wo gukemura ikibazo cy'amapfa ageramiye ibice bitandukanye by'igihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi avuga ko leta yashizeho amafaranga yo kubandanya gufasha imiryango cyane cyane iri mu buseruko bw'igihugu. Eric Bagirubusa.
Ukurikije imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda igaragaza bidasubirwaho ku kibazo cy'amapfa kibasiye ibice bitandukanye by'igihugu gikomeje kugaragara nk'igihangayikishije. Leta y'u Rwanda ibarura ko mu gihembwe cy'ihinga A hegitari z'imyaka zisaga 900 mu turere twa Kayonza, Kirehe, Nyagatare na Ngoma zari zarumye. Mu gihe mu gihembwe cy'ihinga B ho hegitari zirenga 18,000 z'imyaka mu burasirazuba bw'u Rwanda nazo zumye kubera uruzuba. Iravuga kandi ko mu myuzuri iheruka mu majyaruguru n'amajyepfo by'u Rwanda hegitari 16,000 by'imyaka zabigendeyemo. Imibare ya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabwiye abanyamakuru igaragaza ko mu gihembwe cy'ihinga A imiryango iri hejuru y'ibihumbi 18 ari bo bari bakeneye ubufasha bw'ibanze mu biribwa, mu gihe mu gihembwe cy'ihinga B ikaba kabi ibihumbi 50. Mu kiganiro n'abanyamakuru Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yemeje ko ikibazo guverinoma yakigize cyayo ku buryo yashyizeho ingengo y'imari y'uyu mwaka izakigendaho hafi miliyari 3 z'amafaranga. Madame Gerardine Mukeshimana akuriye Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda.
Icyo dukora ni ukugumya kugura turi plenishinga the strategic reserve kugira ngo tubashe kugumya gusustaininga abantu bacu. Nibi nashira no mu gihugu we have to even to import kugira ngo tubashe kugaburira abantu bacu. So turagumya tubura.
Ibice byegereye ibihugu bituranye by'u Rwanda, ni ukuvuga Uganda na Tanzania, harabagiye baburayo bacira nayo bamira bikarangira basuhutse. Abanyamakuru babajije iki kibazo bagamije kumenya umubare w'abamaze gusuhuka ubutegetsi bwabahinduye banayubu. Ubutegetsi bw'Ikigali buremeranya n'abanyamakuru bidasubirwaho ko amapfa yateye, ariko bugasa n'ubudashaka ko hari uzamura ingingo yo gusuhuka. Ubutegetsi buravuga ko kubera ubuhahirane bushyizwe imbere mu karere, abavuga ko basuhuka babagiye gushaka akazi ubutembere n'ibindi. Madame Gerardine Mukeshimana:
hari uwabajije ikibazo kijyanye n'imiryango isuhuka, ni mwebwe mubyandika. So did you take time to know aho zagiye?
So ndavuga ni mwebyanditse, you have proof. Twebwe ntazo dufite. Umuntu wese ushaka akazi, namwe nimushaka akazi mukakabona in Tanzania or Kenya or wherever you go. So we need to know how do we use the regional integration that we are trying to enter.
Uretse abasuhuka bakagenda umuntu ku giti cye, abanyamakuru bemeje ubutegetsi ko bafite amakuru y'imwe mu miryango yazarwa imiyaga Nyagatare babuze ubwatsi bw'amatungo n'amazi yo kuhira, bagahitamo gusuhukana n'inka zabo, ku buryo ngo byatangiye guteza ibibazo hagati y'Abanyayuganda n'Abanyarwanda. Nyuma y'izo mpaka ndende, ubutegetsi bwabaye nk'ububyemera. Bwanino Samusabyimana ni umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Aborozi bagisha wenda bajya hanze y'igihugu, ikintu cya mbere twebwe nka leta tureba nuko tubikurikirana kugira ngo nizo nka zitazagaruka zizanye uburwayi. Icya kabiri, hari abacuruzi benshi babona bibaye gutyo bakagira ngo babyinjiremo bagende bahenda aborozi bazigure za nka ku giciro cyo hasi. Kuri ibyo bintu byose rero icyo turi gukora, turi gukorana n'ubuyobozi bw'inzego zibanze kugira ngo hajyeho ya masoko y'amatungo ku buryo bwateguwe neza.
Urugo hari aruhari nayo rarwo rakinze n'urugo hirya yacu baragiye de n'ahahepfo ariho umudamu wagiye. Inzu ni nyinshi bakinze rwose bitewe n'inzara, kandi ubu inzara irahari, ntaho yagiye rwose nta kugabanyuka. N'ubu harimo ababapanga gusuhuka bitewe n'inzara nyine.
Mwebwe hari ibyo muri gupanga
gusuhuka bwo tuzasuhuka, n'ese waba ahantu utari kurya?
Zimwe mu ngamba Leta y'u Rwanda ishyize imbere mu gukemura ikibazo cy'inzara yatewe n'amapfa ni ugushyira ingufu muri gahunda y'ubuhinzi bushingiye kuhira imyaka. Gusa Leta igaragaza ko ari urugamba rutoroshye kuri iyi gahunda kubera ko kuhira ubwabyo bitari mu muco w'abenegihugu. Iravuga ko byibura mu mwaka ishobora kuhira hegitari 300,000, ariko nabwo yifashishije abanyamahanga. Leta iravuga ko izakomeza gukoranira bya hafi n'abafite ubumenyi mu kuhira bakazigisha Abanyarwanda. Ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika izizi imyaka 20 imaze bageza amakuru n'ibiganiro. Nejo bundi kuwa gatandatu tuzafata umwanya wihariye buri munsi tubibutse bimwe mu bice by'ibiganiro twabagejejeho mu myaka yashize. Muzumva abanyamakuru banyuranye, abakoreye hano i Washington, abakoreye mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi ku isi. Muzumva kandi amwe mu majwi y'abayobozi, impuguke ndetse n'abantu basanzwe Ijwi rya Amerika ryavuganye nabo muri iyo myaka 20 ishize. Akarusho, tuzabagezaho intashyo zanyu, ubuhamya bwanyu ndetse n'ibindi byifuzo mukomeje kutugezaho. Ni ku Ijwi rya Amerika mu majwi yanyu.
Mwaramutse mwese, muri uyu mwanya ukurikiye tugiye gutumikira abakurikira: Hanisenyumva Jean Baptiste uri Kintere muri Congo Brazzaville, Munyazikwiye Ferdinand nawe uri Kintere muri Congo Brazzaville, Kabugera Theogene nawe wo muri iyo nkambi ya Kintere, ndetse na Niyirora Veniste nawe uri mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville. Dutangire rero gutumikira Nsengiyumva Jean Baptiste.
Uwo Nsengiyumva Jean Baptiste uri mu nkambi y'impunzi ya Kintere muri Congo Brazzaville ararangisha umugore we Nyiransabimana Aloysia baburaniye ku muhanda ugana Kisangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo yabuze hanze ari kumwe n'umukecuru nyiragisigaye Theodosia na barumunabe aribo kubw'Imana Emmanuel ndetse na bashikibe nyirakanani Anizia Mukanyandwi Emerita na Mukamana Athanasia abo bose ngo bari batuye mu Rwanda muri commune Muyira muri prefecture ya Butare. Uwonse Ngiyumva Yohani Batista abamenyesheje ko ari Kintere muri Congo Brazzaville hakaba ari kumwe n'abarumunabe Nzayisenga Athanase Bizimana Bernard bakunze kwita Rutayisire Nshimyimana Emmanuel na Ndagijimana Joseph.
Uwitwa Munyazi kwiye Ferdinand uhagarariye ishyirahamwe ry'abatwa b'impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville arasaba bakurikira ko bamenyesha aho baherereye. Hari Mugabo Jean Pierre warutuye muri commune Tabigitarama, Rurangirwa Bonaventure warutuye muri commune Runda Igitarama, Dushimimana Emmanuel warutuye muri commune Kakiru muri Kigali Ville, Kayombya Jean Damascene wahoze akora kuri Radio Rwanda, Sebarinda Gaspari wakoraga muri Banki Nkuru y'u Rwanda na Barihati warutuye muri commune Kinigi muri prefecture ya Ruhengeri. Abo bose rero ngo basabwe kumenyesha Munyazi kwiye rero Ferdinand uri mu nkambi y'impunzi ya Kintere muri Congo Brazzaville aho baherereye.
Uwo Munyazi kwiye Ferdinand harasaba kandi uhagarariye ishyirahamwe ry'abatwa mu Rwanda Korwa witwa Karimba Zefari ko yamumenyeshaho abakurikira bashubijwe mu Rwanda baherereye. Hari Munyankuge Laura warutuye ku Kakiru muri Kigali y'umugi, Rucamihigo Jean Pierre warutuye muri commune Giciye ku Gisenyi, Munyarubuga warutuye muri Kigali Ville nawe, Sahabu warutuye muri commune Mudasomwa ku Gikongoro, Seruvumba warutuye muri commune Kigoma Igitarama, Rudahani Nganzo Ildefonse warutuye muri commune Musambira Igitarama, na Girishyaka warutuye muri commune Kinigi mu Ruhengeri. Utanze ritangazo ni Munyazi kwiye Ferdinand wari umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa b'impunzi z'abanyarwanda.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, turabibutsa ko mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri mwanya wagenewe ubutumwa bwanyu.
Ayo namwe mu majwi yo mu myaka 20 ishize. Nawe kandi niba utari watugezaho ubutumwa bwawe haba mu majwi cyangwa se mu mashusho, turabutegereje ku Ijwi rya Amerika. Wakoresha nimero yacu ya WhatsApp ni 1202444199931. Wakoresha kandi urubuga rwa Facebook radio yacu. Ushobora no kutwoherereza ubutumwa bwa email kuri radio yacu @gmail.com. Ijwi rya Amerika ni radio yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru, ribashikirize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1942, umwe mu minsi mibi cyane y'ingwano ya kabiri y'isi yose, niho abari ko bumviriza radio baherereye mu gihugu cy'Ubudagi baza bumva itangazo rivuga riti: kuva uyu munsi tugiye kubashikiriza ibyerekeye Amerika n'ingwano. Ayo makuru ashobora kuba ari meza canke mabi, twebwe tuzobashikiriza ukuri. Imyaka ishika hafi kuri 75, Ijwi rya Amerika ryaragumije iyo ntumbero yo gushikiriza ukuri. Ni ntumbero ryasubiye rikemeza itariki 12 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1976 mu ngingo ngenderwako z'Ijwi rya Amerika zatanzwe n'inama nshingamateka ya Amerika, zigategwa ku igikumu na Perezida Gerald Ford. Izo ngingo ngenderwako zigira ziti: ubwa mbere iradiyo Ijwi rya Amerika izotangaza amakuru yo kwizerwa, amakuru y'ukuri kandi ataho ahengamiye. Ubwa kabiri nuko iradiyo Ijwi rya Amerika rizovugira igihugu cya Amerika atari gice kimwe cy'abantu, rigatanga ibyiyumviro bya bose hamwe n'ibisata bikomeye bya Amerika. Icya gatatu nuko Ijwi rya Amerika rizotangaza mu buryo bwumvikana kandi burashe ibijyanye na politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibiganiro by'abarongozi n'ibyiyumviro byabo. Ibwirizwa rya mbere ry'izo ngingo rikingira ubwigenge bw'inkuru zica kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Nta mutegetsi n'umwe afise uburenganzira bwo guhohotera umumenyeshamakuru kugira mutume kugira ahahengamiye. Ibwizwa rya kabiri rikingira ubudasa bw'Abanyamerika, uhereye ku Bayisilamu ukaja ku Bakristu, Abayahudi cyo kimwe n'abatemera, amakaminuza n'amahinguriro bose baraserukigwa. ibwirizwa rya gatatu rifasha kwerekana aho leta ya Amerika ibihagaze mu bibazo bitandukanye n'igituma ku isabukuru y'imyaka 40 irangiye izo ngingo ngenderwa ko zitanguye gushyirwa mu ngiro. Amanda Bennett, umuyobozi w'ijwi rya Amerika, yavuze ku burambe bw'ayo masezerano.
The VOA charter has never been more important than it is today. The world
Amategeko ijwi rya Amerika rigendera ko afise akamaro gakomeye cyane cyane muri iki gihe. Amakungu akeneye cyane amakuru yizigiwe. Ibyo ni byo amategeko agenga ijwi rya Amerika ashaka ko tugendera ko.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri Nosaha, ariko reka mbere yaho mugenzi wacu Aloise Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Urakoze Oriane. Amakuru avugwa ku isi, ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rifite icyicaro muri Amerika risaba akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi gufatira Sudani yo mu manuko ibihano ku birwanisha kugira ubwicanyi buri muri icyo gihugu buhagarare. Ashkar Kumar ni cegera cy'umuyobozi wa ONU muri Human Rights Watch yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko iryo byoca bituma indege za kajugujugu za leta zidasubira kugaba ibitero kandi bikagabanura ingufu z'imirwi irwana ku bitero igaba ku basivile. Kumari ahamagarira ibihugu 15 byose bigize ako kanama, harimwo n'ivya Afrika nka Misiri, Angola na Senegal gutora icyo cemezo kandi ko coja gishirwa mu ngiro ako kanya nyene. Amakuru kuri Yemen naho Human Rights Watch kandi menyesha ko ibitero by'indege za Arabia Saudite muri Yemen byasinzikaje bimwe bikomeye cyane igisata cy'abikorera utwabo hamwe n'amahinguriro. Muri raporo yasohotse ejo kuwa mbere, Human Rights Watch ivuga ko ivyo bitero bimaze umwaka wose bimaze guhitana abakozi 130 bisiga abaharurwa mu majana mu bushomeri. Ivyo bitero byasambuye amahinguriro y'ibifungurwa, ayimiti, ububiko bw'ibidandazwa hamwe n'amakompanyi atanga umuyaga nkuba. Human Rights Watch imesha ko mu bitero 10 kuri 13 byatewe kuri ivyo bibanza bishobora guhanwa n'amategeko mpuzamakungu kandi bishobora gufatwa nk'ivyaha vyo mu ntambara kuko byatewe ahatagira abarwanyi. Aha muri Amerika abantu batatu barishwe, barashwe ni muri sentare y'ubutungane yo mu gisagara cha St Joseph ni mu buraruko bwa leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye jo ku munsi wa mbere inyuma yaho imbohe yariko yimurirwa mu kindi cyumba cy'ibohero yamburiye inkoho icegera cujejwe gucungira umutekano muri ako karere icitangura kurasa. Abara abategetsi bamenyesha ko babiri muri abo bishwe bari abakozi bo muri iyo sentare, ubwira gatatu yari iyo mbohe nk'uko abapolisi babivuga. Amatohozwa kuri ubwo bwicanyi yaciye atangura. Imihari irwanya leta ya Siria nayo iri mu buraruko bw'ico gihugu yaragavye igitero gikomeye mu gisagara cha Aleppo kigenzurwa n'abasirikare ba leta hareje ku munsi wa mbere. Ico gitero chaji haheze imisi abasirikare ba leta bigaruriye ibibarabara rigana muri ico gisagara abarwanya leta bahora bakoresha mu kuronka ibirwanisho. Ababibonye bamesha kwico gitero cyatanguye mu gatondo kakare cyane cyagabwe mu bice bitandukanye gihitana abasivile 13. Amakuru ku Bwongereza naho umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yatangaje ko azotanga imihoho ku mugaragaro ejo ku munsi wa gatatu kugira ngo Theresa May amusubirire muri iyo mirimo. May yarasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu cy'Ubwongereza. Cameron yatanze imihoho inyuma y'uko abanyagihugu b'Ubwongereza batoye kwico gihugu kiva mu muryango w'ishirahamwe by'ibihugu bya Buraya.
Mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikomo ari kumwe na Oriane Tangisha. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, tubifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.